Nosabi boni imana niwa muhinga w'ivyuma kuri mikrofoni ya Alexis Ndayisenga kaze murano makuru mu Kirundi kuri radio isanganiro agizwe neza ingingo nkuru nkuru zikurikira amakomine n'abajejwe iby'amatongo basabwa kurondera amatongo ya leta baha abatwa kuko ngo ntibameze nk'abandi barundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu gatanu muri komine Matana intara ya Burunga aho yarahejeje kwerekana mustanteri mushasha w'iyo komine hari bamwe mu banywanyi b'amakoperative yo kuziganya no kugurana bashima ko ayo mashyirahamwe abafasha kwiteza imbere bakanegura ariko ko ikiringo bahabwa cyo kuriha ingurane baba bahawe ari gito bigatuma badatera imbere akarorero ni abanywanyi b'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Kafo Umwizero rikorera muri komine Kayanza ntara ya Butanyerera bavuga ko bahabwa ikiringo kiri hagati y'amezi abiri n'umwaka muri bucana yandi y'ingaburo tubayagira ku ngaburo bita C24 agakwego ndwi itunze ibizinu n'ibindi byankenegwa bifasha gutuma ibyo umuntu yafunguye bihoka neza muravyumva murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Bibonimana Alexis Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
imiryango y'abatwango yarakumiriwe cyane mu Burundi mu by'amatongo byemezwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho avuga ko icyo kibazo yagihaye amakomine n'abajejwe amatongo ngo barondere amatongo ya leta babaha kugira ngo nabo baronke aho baba Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa gatanu muri komine Matana intara ya Burunga abatwa bahejeje kumusaba amatongo mu birori byo kwerekana mustanteri mushasha w'iyo komine ni inkuru tubaza Zeno Nzambimana
babicishije mu ruvyino kuri uyu wa gatanu mu birori byo kwerekana ku mugaragaro mustanteri wa komine ya Matana abatwakazi bo muri iyo komine basavye umukuru w'igihugu ko yobaronsa amatongo mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko abatwa bakumiriwe kuva kera mu by'amatongo nk'uko umengo sabarundi
rero ngaha muri iki gihugu cyacu harabaye amacakubiri menshi harabaye gukumirana imiryango y'abatwa irakumirwa neza nk'ukumenga sabarundi ubu rero harageze ko dusubira kubambika gahuzu babarundi mu bandi none cyambere ni Yesu kubaho baba nico twaciye tuvuga tuti mwi komine zose nibaraba amatongo ya leta babahe ku kivi ariho twe turavuga tuti baronye n'imiburiwe twavuga tuti nk'hektare baravuze yuko leta idashobora kuronka bose hektare ibaha ndabwira abahe basi na gatoyi bakagari bakabonye hayo baca batubwira yuko hariho amakomine atagira amatongo ya leta batoronkaho babashira cavuga ntigenda mubabaze yuko turose itongo mu yindi komine cyangwa mu yindi ntara bashobora kwemera kuja kubamwo nabonye nacavuga ngo nogenda nyene
Evariste Ndayishimiye ati ico kibazo naramaze kugiha abajejwe intwaro n'amatongo
ico naramaze kugiha abajejwe intwaro n'abajejwe amatongo kugira nabo baronye aho baba irikumirana rihere mu gihugu cacu kamo byatumye tudatera imbere ivyo navyo birimo abantu batiyunze ntibashaka gutera imbere naho bigenda gute
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu bakore ibikorwa bitanga umwimbu kugira ngo igihugu gitere imbere Imatana mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana radio isanganiro
rakoze Zeno Nzambimana ubushikiranganje bujejwe ubutare n'amakariyeri buributsa ko amashyirahamwe manini manini acukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga buhani agabura umwimbu na leta ku rugero rwa 16% hongerejwe ko ibice 5% uko uruhusha rwo gucukura rwisubirije byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje Hassan Kibeya mu kiganiro n'abamenyesha makuru nayo abacukura ubutare mu buryo bubayabaye ngo bomenya ko uruhusha rwo gucukura ubutare rudaha uburenganzira bwo kuba nyene ito Chongo tumukurikira
twagomba twibutse abarundi bose yuko ubutarengira akamaro canke ibisigarira byabwo byawongereye mu kuzimu bigengwa n'amategeko agenga ubutare n'amakariyeri kandi biri mu matungo aganzwa na leta bisigura ko amatongo burimo ari mu migwi y'amatungo kama ya leta igaba kandi ikaganza leta ntirinda kuba nyina itongo ririmo ubutare uburenganzira leta ifise kuri ayo matongo ntibugabwa kandi ntibuta igihe leta y'u Burundi niyo itunganya ibikorwa byegerekeye no gucukura no gucuruza ubutare ibicishije ku mashyirahamwe y'igihugu canke amashyirahamwe y'abigenga canke ay'abanyamahanga kugivuwa cose cy'ugucukura ubutare harategekanyijwe igice cy'umwimbu kigenewe leta hisunzwe ingingo ngendegwako yuko impande zompi atawuhomba kandi bigatomogwa n'itegeko kubyerekeye uruhusha rwo kurangura ibikorwa by'ugucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga buhanitse byo bita exploitation industrielle uruhusha rwo kurangura ibikorwa by'ugucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga buhanitse butangwa kandi bukongerezwa ikiringo biciye ku itegeko ry'umukuru w'igihugu iryo tegeko ritanga uruhusha kandi rikemeza amasezerano yerekeye gucukura ubutare amasezerano yerekeye gucukura ubutare ku buhinga buhanitse aratomora umutahe leta ifise mu ishyirahamwe ricukura ubutare ungana n'imiburiburi ibice 16% kwijana byongeye ko ibice 5% uko urusha bisubirije hamwe no kugabura umwimbu hagati ya leta n'ishyirahamwe ricukura ku rugero rungana n'imiburiburi ibice 16% byongeye ko ibice 5% uko uruhusha bisubirije gucereke uruhusha rwo kurangura ibikorwa hakoreshejwe ubuhinga bwa yabaye exploitation artisanale ou semi-mécanisé uruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bwa yabaye rutangwa n'umushikiranganje mu byo ajejwe harimo ubutare n'amakariyeri uruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye niruha nyine kururonka uburenganzira bwo kuba nyine itongo ikiringo cyo gukoresha uruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye kirangiye biturutse ku mvu iyo ariyo yose uburenganzira bwose butangwa n'ubwo ruhusha buca buhagarara kuva ku igenekerezo rikurikira ico kiringo
radio isanganire muramvya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi 101
amakuru kuri radio isanganiro arabandanya bamwe mu banywanyi bamashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana babona ko naho ayo mashyirahamwe abafasha kwiteza imbere imwe mu ntambamyi ari kiringo gito baronka cyo kusubiza ingurane baba bahawe akarorero ni abanywanyi ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Kafo Umwizero rikorera muri komine Kayanza intara ya Butanyerera bavuga ko ikiringo kiri hagati y'amezi abiri n'umwaka bahabwa ngo babe barishe ingurane ari gito kugira ngo bashobore kwiteza imbere babishikirije kuri uyu wa gatanu bugurura icese icicaro gikuru kizokoreramwo iryo shyirahamwe muri komine Kayanza Theodezi kari kuri ubu umuhanuzi wa Buramatari intara ya Butanyerera ajejwe ubutunzi asaba indongozi za Kafo Umwizero gukorera mu muco kugira ngo ntizibe nk'ayandi mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana yagaragayemo ubunyonyezi ni inkuru tubaza Patrick Sengiyumva
nkuko bimenyeshwa na Abedias Habiyaremye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Kafo Umwizero ngo iryo shyirahamwe ryatanguye gukora mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024 kugira ngo rifashe abantu bato bato kuronswa ingurane ngo mu gihe abo bantu batoshobora guhabwa ingurane n'amabanki nubwo biri uko abanywanyi b'iryo shyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana basaba ko ikiringo barihira ko ingurane baba bahawe coduzwa kugira ngo izo ngurane zishobore kubateza imbere koko
tye kandi gusaba ingurane kuko bari banyigishije mu minsi itarenga nk'itatu iyo ngurane nayo ndayironga se kukingo cameza 6 Imana icirafasha ivyo ngiye gukora bica biratoka mu mezi 3 gusa ayo mafaranga narinda yarishye kandi cansigarana ko inyungu nongera ntora yandi mafaranga yisununuye bayampa mu kiringo cy'umwaka ndakora ndirukanga birashika hariho nk'ukwezi byanka mu danda turabizi bakagushaho ako ka penalty ico no sawa ko moto dugiriza ikiringo cyo kuri hako ingurane muba maduhaye nawe ivyo ukora kwa bica yibandanya bikera imbere
twasaba ko amadena tsimbye agabanuka natwe mu kubita deni ritazindi mwa bwa Burundi bwifashe 2040 n'Uburundi buteye imbere 2060 twese turiganya ganya abakafo mwizere mu kuzima n'abarimyi n'abanwanyi.
Joseph Nigeze umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Inades Formation Burundi amenyesha ko iryo shyirahamwe ariryo ryatanguje kafo umwizero kandi ngo ko bazoguma bafasha kugira ngo iryo shyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na ribandanye gutera imbere.
Inades Formation Burundi nkuko ariyo yafashije kugira ngo kafo umwizero ibeho izorandanya fata mu mugongo haba muri zo fonds d'aide zigize kafo microfinance haba no gufasha ugo runani rwa microfinance kafo umwizero kugira ngo babandanye batera imbere. Tuzobandanya tubafasha mu nyigisho, tuzobandanya tubafasha no mu bikoresho tuzobona bakeneye, muri make tuzobandanya tuba hafi kugira ngo batere intambwe.
Umunsi wa gatanu w'iyindwi hugurwa icyese icyicaro gikuru cy'iryo shyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na kafo umwizero muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Theodosia Karikurubu umuhanuzi wa Buramatari w'iyo ntara mu byajejwe harimo ubutunzi yasavye indongozi z'iryo shyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na kafo umwizero gukorera mu muco kugira ngo mu misi iza ntibaze bumve ryugaye ryanyuruje uburyo bw'abanywanyi ngo nk'uko byagiye biraba ku mashyirahamwe yandi be nayo mu misi iheze. Mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera, Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro.
Patrick Nsengiyumva tugushimire. Ugwaruka rurenga amajana umunani rwo mu kigo cya Olympe Africa nigo gwaronkejwe kuri no w'Imana inyigisho zijyanye n'inkino mpuzamakungu za je Olympique zizobera mu gihugu cya Senegal mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Dr Celestin Vutsebanka arongoye ikigo cya Olympe Africa avuga ko izo nkino zizokwitabirwa n'ugwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 18 rutowe mu mashyirahamwe y'inkino atandukanye.
Igikorwa twatunganije uno munsi cerekeye ukuntu twiteguriye kuja mu birori by'amahiganwa azobera i Dakar mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Niki rya mbere Afrika ishobora gutunganya icyo bita amajezi Olympique. Ugwaruka turiko turamenyereza uno munsi rurarenga amajana umunani, rwarutoye ku mashuri atandukanye kugira dushobore kugwigisha, dushobore kurumenyesha ibijanye n'izo nkino zibazi usanga zigwerekeye, kuko Dakar hazaba hari abana bafise imyaka 15 gushika ku 18. A rero twafashe ugwaruka rw'imyaka kuva ku 10 gushika ku 15 kugira nago rumenye ibijanye n'izo nkino, rumenye ko ruriko rurakura, ruriko rurakina, rudakina kugira rugarukire mu Burundi gusa, ariko rukine ruzi ko rushobora no gushika kure. Bega ni biki bijanye n'amajezi Olympique, bavugira mu iki, bahakorera ibiki, nizihe novuga ingingo ngende kwa kusanga zijanye n'amajezi Olympique nk'aya ma valeur, amitié, respect, excellence, kugira bamenye ko no mu ntunganyo y'inkino zabo umwanya wari wose bategezwa kwamba bariko barabishimikira. Abo obatogwa mu novuga mu mafederasyon murajya amashyirahamwe y'inkino, ubu rero ni ikibazo nibaza ko bariko barabatora, kuko abazoja muri Senegal bamwe baramaze kumenyekana abandi nabo usanga bariko baratogwa. Hanyuma ico ni ikintu uruhara rwa novuga kwa Comité National Olympique hamwe n'amashyirahamwe ajejwe inkino. Twebwe kubwi wacu twafashe urugwa kugira tutangure kubigisha bakiri bato mbere banabikunde hakiri kare, bakure canke bakine bazi ivyo bariko barakinira no kubikunda babikunde kubera ababazi iyo baterabaje.
Uraca mugacana yandi mungaburo.
Ingaburo bita che 24 agakwego indwi iratunze ibizinu n'ibindi byankenerwa bitwa anzime bigera kuri 12 bifasha mu gutuma iby'umuntu yafunguye bihoka neza, nkuko bisigurwa na Celestin Nkunzimana umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo. Mwiyo ngaburo ngo harimwo n'ibinure byiza bikenewe mu mubiri bigera kuri 10 bifasha ko amaraso atembera neza kandi bigakinga indwara z'umutima. Ucana yandi y'ingaburo na Jamari Mayo.
Muri ucana yandi iheruka twabayagiye kwijanye n'ivyiza biri mu ngaburo bita se 24 akarongo indwi. No munsi umushakashatsi aratubwira ibijanye niyo ngaburo, aho muri iyo harimo n'ibindi byiza bigizwe n'imboga zitandukanye, hakabamwe n'ibizino, byose ngo bigafasha mu gukinga indwara zitandukanye. Muri iyo ngaburo kandi uyu mushakashatsi aratubwira ko harimo n'ibinure byiza, ibyo navyo bigafasha amaraso gutembera neza mu mubiri.
Turasangamo kandi harimo urucangacangane rw'imboga ubwoko 12, tugasangamo kandi harimo urucangacangane rw'icyo twita le champignon. Tuvuze le champignon ni ibizino, ni ubwoko bw'ibizino bimwe byimeza abenshi bashobora kutamenya akamaro k'ibizinu. Ibi bizinu biyaza kudufasha na cyane cyane kugwanya rya kwiragira ry'imigera. Mu gihe hari ingwara yaje igafata umubiri ikozwe n'imigera ishobora gukwiragira mu mubiri. Iyo umuntu ariko arafungura bino bizinu cyangwa ariko arazinga birimo bino bizinu iza gutuma ibuza wa mugera kugira nti wikwiragiza mu bihimba bitandukanye by'umubiri.
Celestin Nkozimana arasigura kandi ko harimo ibifasha muhingurwa givyo twafunguye bigahoka neza.
Ikindi usanga muri ino ngaburo turayisanga mu cyo kwita enzyme digestive, enzyme do digestion. Enama enzyme aza gufasha mu ihingurwa givyo twafunguye mu gihe umuntu usanga yafungiye ibintu ugasanga ntibinoze biri mu kanwa amenyo ntiyabinogeje. Usanga rero biza kugorana ko urura rugira ane rubisya. Ama enzyme niko kazi kayo kugira bya bintu girene habe ihoka rimeze neza. Turasangamo kandi nubwo ko tuna bubiri bw'amanitrima derbe na cyane cyane le plante medicinale. Iyo tuvuze le plante medicinale twumva bya bitegwa byimeza bita usanga bakoresha mu kwivura ruguru ibyo bita imiravumba, amacayicayi, imibirizi, ibizirankugwa n'ibindi. Ibyo nabyo mwumve ko mwinongaburo birimwo kuri ba rusanga batinya kunywa mu birizi ngurarura yumve ko yiherje mwinongaburo ndiko ndavuga aza gusanga bye bya bintu byose yarakeneye birimwo.
Ingaburo 2024 akarongo indwi bwirafasha mu gukinga indwara zitandukanye harimwo izifata amafyigo.
Umuntu afungura i7 cat abari kari kingira indwara y'ikimungu. Ikindi i7 cat ku muntu ayifungura neza iza gutanga ubuzima bwiza ku bihimba byose bigize umubiri wiwe, maze umuntu akagira ane akabona kugira ya magara neza, maze ugasanga umuntu abayeho neza bwa buzima bumeze neza. Ku muntu afungura kandi iyi 7-4 iraza kumufasha kwirinda za ngwara zikunda gufata amafyigo bita insuffisance renale, cyangwa za ngwara zikunda gufatira mu bihimba by'ihumekero, mu bihimba byihoka, gutyo ugasanga umuntu ariko aragira amagara neza.
Ingaburo 2024 indwi ngo ni vyiza ko umuntu ayihereza agakora n'imyimenyerezo yo kunonora imitsi.
Jean-Marie Mayonga tugushimire ntino ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire Innocent Bibonimana yamfashije muhinga bw'ivyuma kuri mikro yari Alexis Ndayisenga. Mugumane n'isanganiro.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Turabaramukije tongera tubanikaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Hari abana bo muri komini Sare batariko barubahirizwa mu gateka kabo vyandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ABP.
Nabana bavyawe nabigeme batarubakizabo, abo bana bakaba bakozwe ko ningingo yigeze gufatwa no mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yashinga ko kizira kwandika mu gitabo ndangabantu abana nkabo. ABP itanga karorero ku witwa Philomene Nshimirimana avuka ku mutumba Muhororo muri yo komini Sare ari karondera uburenganzira kugira umwana wiwe yandikwe. Uwo mwigeme yaganiriye ABP kwamaze kugenda inshuro nyinshi gusaba ko umwana wiwe yandikwa, ariko kwicaguma abazwa ari uko yovuga se uwo mwana ica atigeze yemera gukora.
Uwo mwana akaba yavukanye ingwara yo gukama amaraso, kumuvuza rero bikenewe amafaranga menshi kuko bisaba ko bamutera amaraso, ariko akaba adafise urupapuro rwerekana amavuko y'uwo mwana. Umwana wiwe ntahezwa ngo avugwe. Inyuma y'uwo mwigeme akomeje gusaba ko umwana wiwe yandikwa, musitanteri wa komine Isare yaratevye yandikira umukuru wa zone Isare kugira atangure uruhusha rw'uko uwo mwana yo kwandikwa, nk'uko ABP iheraheza ivyandika.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Korera irabangamye mu Burundi mu gihe hari bice birangwa mu bukene bw'amazi, ni kinyamakuru hiwacu kivyandika.
Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bikandikwa n'ico kinyamakuru vyerekana ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika itariki 19 ukwezi kw'icumi kurangiye, abantu 2030 nibo vyamenyekanye ko banduye ico kiza ca korera. muribo igihumbi kimwe n'amajana 933 barakize batandatu nibo bamenyekanye ko bapfuye 91 nabo baracagwaye
komine ya Ntahangwa ntiyibangamiwe cyane n'ico kiza ayandi makomine akogwa ko n'ico kiza akaba ari Cibitoke Isare na Mugere ikinyamakuru wacu kikandika ko hari benshi bitaye igisata c'amagara y'abantu bariko barakora ibishoboka kugira ngo bahangane n'ico kiza ariko ubukene bw'amazi buriko bubabera intambamyi idasanzwe
Ikinyamakuru Burundi Eko nacho chandika kwa ikigega cha Afrika kijejwe iterambere giheruka guha u Burundi amafaranga ashika miliyoni 8 y'amadolari y'abanyamerika yiyongera kuyo cyari gisanzwe gitanga kugira igihugu cyongereze urugero rw'amazi meza hamwe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kubw'ico kinyamakuru citaho ubutunzi iyo ngabire izofasha gushira mu ngiro igice ca mbere cy'umugambi wiswe Passerec mu funyafunyo ugamije guteza imbere gisata cy'amazi meza no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe
uwo mugambi uzoshikira abantu bagera ku 500,000 baba muri Bubanza Cibitoke Cankuzo Rutana na Ruyigi amakuru atangwa ni Banki ya Afrika yita iterambere BAD akandikwa n'ico kinyamakuru cita ubutunzi yerekana ko ubuzi bushika hafi ku 2,700 buzokwiyongera cane cane ku rugero rw'ibice 80% mu gwaruka no mu bakenyezi Banki ya Afrika BAD ikamenyesha ko uretse kw'inyubakwa zizokwiyongera bizotuma kandi amashirahamwe n'amakoperative ashobora kwitunganiriza ibijanye n'amazi meza mu buryo burama kandi bigakogwa mu ntumbero y'iterambere ridakumira
Turangirize ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku itororokanizo ry'amakuru Net Press Gibaza nimba hoba hagira habe dosye nshasha yugururirwa Kenny Claude Nduwimana mu butungane uwo mumenyesha makuru yakiriwe gufungwa amezi 8 kuwa 26 ukwezi kwa 4 umwaka w'2024 akaba yahawe ico gihano amazi amezi 10 afunzwe by'agateganyo
kuwa 24 ukwezi kw'icumi guheze yarakuwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba ajanwa gupfungirwa mu gasho k'urwego rujejwe iperereza mu Burundi Nkuko iryo tororokanizo Net Press ryavyanditse kuwa 27 ukwezi kw'icumi guheze hari amakuru avuga ko yategerezwa gusubizwa mu ibohero ku munsi wa gatandatu itariki ya 25 canke bitarenze ku munsi wa mbere itariki ya 27 ukwezi kw'icumi nyene guheze
Net Press ibandanya yandika ko amakuru atangwa n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH yemeza ko Kenny Claude amerewe neza mu gihe hari ayandi makuru avuga ko ashobora kugururirwa dosye nshasha mu butungane ariko ayo makuru ntacu atomora kirenze ngaho
akaba ari hano ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye agarukira mwayateguriwe mwongera muyashikirizwa na
Dario Ngiradukunda
afadikanije na Alain Désiré Bukeye neza ibihe byiza hiwanyu
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru